Eddie, Misery d'Amérique. Radio Ijwi rya Amerika makuru ni kinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we radio yacu @gmail.com mukanya murumviriza ikiganiro muri sanga yamara imbere yaho tubafitiye inkuru ikomeye yerekeye ingingo ya president wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yo kwirukana umushikiranganji ajejwe imigenderanire wiwe Rex Tillerson mu mabanga rero yo kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika rero president wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yirukanye mu mabanga yiwe uno munsi kwa kabiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire Rex Tillerson yamusubije n'umuyobozi w'ibiro bijejwe iperereza CIA Mike Pompeo. President Trump akoresheje Twitter uno munsi wa kabiri yashimiye Rex Tillerson kuvyo yaranguye mu mabanga yiwe. Gina Haspel niwe azo umuyobozi mushasha w'ibiro CIA. Ayandi makuru yerekeye ingingo yo gukura Tillerson mu mabanga yiwe turabashikiriza mu kanya. Ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikibazo cy'amazi ni kibazo gikomeye cyane ku isi muri ibi bihe bifatiye kwigwirirana ry'abantu ku isi n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe no kugiramira ibidukikije. Urugero rw'inzuzi n'ibiyaga rwaragabanutse bikomeye mu bice bimwe bimwe za ku isi harimo n'akarere ka Afurika. Inzuzi zimwe zimwe zarakamye mu gihe ibindi bice ingaruka z'uruzuba zageramiye bikomeye izimbugwa. Akarorero ikiyaga Chad kivugwa ko gishobora kuzimangana burundu mu myaka iri imbere hamwe atacokogwa mu gihe igisagara ca gikomeye ca Cape Town muri Afrika y'Epfo gifise ibibazo bikomeye ku vyerekeye amazi ku buryo leta yaho yategetse urugero ntarengwa ko rw'amazi ababa muri ico gisagara bategerezwa gukoresha. Bivugwa ko haheze ikiringo kigira ku myaka 3 atamvura ihagije igwa mu karere ka Cap. Urugero rw'uruzini rwaragabanutse bivuye ku kibazo c'imvura mu mitumba ihanamye yo mu gihugu ca Ethiopia. Ikibazo c'amazi ni kibazo rero kibonwa ko gishobora kuba isoko ry'amatati n'intambara ku isi mu bice bimwe bimwe byo ku isi byo bizavya ratanguye kwibonekeza. Ukubura kw'amazi biza bimaze kugira uruhara mu ntambara zitari nke mu karere ka Afrika aho hibonekeje amatati no gutana mu mitwe hagati y'abarimyi n'aborozi canke hagati y'amoko atandukanye mu bice bimwe bimwe byo muri ako karere nko mu karere ka Sahel no muri Afrika mu buseruko. Kubwishira hamwe mpuzamakungu ONU abantu bagera ku miliyari 2,900,000 bazogira ikibazo cyo kuronka amazi mu kiringo cy'imyaka 10 y'imirije. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko mu mwaka w'2030 amazi abantu baronka ku isi azogabanuka ku bice 40%. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko ivyo bishobora kugeramira bikomeye umutekano mu makungu. Mu gihe abantu batera bagurirana ku isi ingaruka zihindagurika ry'ibihe nazo ziyongera, ikibazo cy'amazi ni ikibazo kizotera gikomera kurushiriza. Icyo kibazo cyo bacifashe gute mu karere ka Afrika no mu karere k'ibiyaga binini na cyane cyane mu Burundi muri iki gihe ni kiya kiriko gikogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu icyo kibazo. Ni bivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga cyo muri mwanya. Twatumiye Emmanuel Ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isukura mu bushikira ngandi bujejwe amazi bidukikije gutunganya amatongo no gutegura ibisagara na Atanazi Mbonimpa umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ateje association tubane dogi kuzi rijeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Tutarambiranye tutangire ku mutumire wacu Emmanuel Ndoyimana waramutse
ndabaramukije
icyo kibazo cyerekeye ukubura kw'amazi cifashe gute mu Burundi muri iki gihe
mu Burundi nkuko imana twavuga ati imana yaduteye iteka amazi yavugeze ubu arahari urugero ni badakoroshe twava koroshe imishije uko turafise amazi y'imvura imvura igwa guhera mu kwezi kw'11 kwa gatanu turafise amazi y'ibiyaga n'inzuzi n'amazi yo mu kuzima amazi rero mu Burundi navuga yuko imana yaduteye iteka kugeza isaha amazi arahari mugabo na twebwe turabona ibimenyetso bitwereka yuko tutaravye neza amazi ashobora gukama nk'uko maze kubivuga ahandi yuko biragenda.
Niki he none muri ko murategekanya naho muvuze ko gushika ubu atakibazo gikomeye kiribonekeza mugabo kubera izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe n'igwirana ry'abantu ni ibintu bishobora gushika mu misi iri imbere cya myaka iri imbere. Niki he muri ko mugira kugira ngo mubone ko ayo mazi azogumaho abantu ntibayabure.
Murakoze nibaza yuko icyo turiko turakora ubwa mbere hoho nabagira yuko kuko imvura irikiragwa itiboneka kurogero no bwa rushimishije kugeza ubu usanga irigwa kurogero rw'igihumbi n'174 mm turabona ko amazi ariho byo kundi ariko rero nkuko mwayivuze intandaro ya byose ni irigurirana ry'abantu igurirana ry'abantu rafite ingaruka mbi cyane ku mazi anagomba kubabwira yuko amazi yo mu nzu cyangwa amazi yo mu kuzimu ariyo cyane cyane abantu dukunda kwikoraho kugira ngo tunwe noneho tukayakoresha no mu kugira tuvomere imirima ndetse noneho mu bintu byose by'iterambere aya mazi akunda kugira ibibazo mu gihe hariya ku misozi hanamye hadabitifashe neza andata ndabwira yuko mu gihe imvura iguye hanyuma iguye agashikira ahantu ku bugaragwa atashaka amashyamba ahari amazi y'imvura aho kujya mu kuzimu noneho ashikiye mu bugaragwa acatera temba agahitana inkukura ivu ryose riva ku misozi hanamye rikaruhukira mu nzuzi hanyuma ingaruka mbi ingaruka ni iyihe amazi yo mu kuzimu atagabanuka hanyuma amazi yo mu nzuzi nayo agaca yononekara agacika ikiziba ibyo rero nk'uko twamaze kubibona biterwa n'uko habaye igurirana ry'abantu aho hariya ku misozi habura amashyamba abantu bagwiriye bagacahiga isi ndimwa bagatangura kuharima ya mashamba bakayakuraho imiti bagahonya ugasanga rero imvura iguye aho ko yamazi ajya mu kuzimu none agatera ingorane agatera ayora ivu ryo mu isi isi ndimwa yose ikaruhukira mu nzuzi n'ibiyaga rero iyo ni ingorane tubona ikomeye cyane ibyo rero kugira ngo duhangane nabyo nuko ubwa mbere hoho Leta y'u Burundi yafashe ingingo zikomeye cyane yarabanje arashyiraho politiki y'amazi ni politiki y'amazi kugira leta yerekane ingene igisata cy'amazi totunganwa mu nyuma noneho irashyiraho
muradutunga turamutaye ku murongo wa telefone Emmanuel Ndoyimana reka muri aka kanya tuze ku mutumire wacu Atanaze Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe ateje association tubane dogi kuzi rigeze guteza imbere uburimyi n'ibidukikije turakuramukije
mwiriwe
wowe iki kibazo cyo kubura kw'amazi mu bice bitandukanye byo ku isi uravye byifashe gute uravye mu karere kacu no mu gihugu cacu Burundi ukibona gute icyo kibazo
niko nkuko Musenyeri Emmanuel aje kubivuga amazi mu Burundi yarakiriho ariko ageramiwe n'ibintu bitari bike nk'uko yashikirije mu majyambo make inkukura kugirana kw'abantu atagikozwe naha mu Burundi tutagiye turigisha abanyagihugu ngo bose babimenye nuko mu minsi zacu tuzogira ibibazo bitoroshe ishobora kuvukamwo mbere n'ingwano bikavamo n'inzara bitewe n'uko amazi tutatunganya neza ndaguye nk'akarorero n'ayo amazi bakwiye aha mu Burundi hari ibimenyetso byerekana ko ayo mazi naho yoba hari usanga ageramiwe n'ibiyatu tukamwe biyajamwe nk'inkukura amashira hamwe amwe amwe bashiramwe bitabereye ya miti dushiramo by'uburimyi usanga cha muri byo biyaga ugasanga ya mazi aratose kai ukirabije ku rugero rw'amazi nk'inangana muri kahise uko twagiye turakura tubibona amazi n'inzuzi wazirengana ariko hari hantu n'umwana w'ubu acavura yorengana kubera amazi aragabanutse ku rugero ruboneka nuko rero leta n'abanyagihugu bojaho imigambi irashe nkuko ari politiki y'amazi ihari ikigishwa hanyuma abanyagihugu bakamenya gukingira amazi no kuyabungabunga
turabivuze ko hari nk'inzuzi kera wasanga umuntu atinya no kuzicamwo yibaza ko zishobora kumuhitana mugabo urabuze nko kubu usanga urugero rwaragabanutse bikomeye cyane wibaza ko byatewe n'iki
ahanini byatewe n'uko abantu badakingira ibidukikije ngo batere ibiti bugira ibiti birafasha kukingira amazi bikayagumya ugasanga barima ukutariko kuko usanga bonona imbibe z'imigende ugasanga niyo migende y'amazi ntikingiwe ugasanga abantu barima hanini kuko n'abantu baragwiriye hagati aho urabona ibirere ntibifise imbibe ibiba mu bindi bihugu natwe biradushikira wigeze kuvuga uti ikiyaga cade kigomba kuzimira niko wiravye ku ikarata nuko twagiye turabyiga kera usanga mu minsi izoza cyo kiyaga carafutitse ku ikarata y'isi ya Afurika natwe rero byaratubangamiye kuko turafite nk'ino mu Burundi nk'iko bintu usanga ifise abantu 190 ku kilometero kwadarati urumva nk'abo bantu basangiye nk'umugezi umwe batakinga ibidukikije ni ibintu bishobora kugaramira cyane cyane urugezo rw'ayo mazi
murakoze tugaruke ku mushinga Emmanuel Ndorimana ariko muravuga nko ku mitumba ihanamye iyo nkukura imitumba usanga haravugwa ko hahora hari ibiti byinshi cyane mu Burundi bitara byoba byaraciwe ibyo biti ntibisubirizwe hari ico muri ko murakora kugira mugerageza kugwanya nkukura no gutuma ibiti ko turazi ko bifasha mu kuzana imvura
nibyo nari ko ndavuga yuko leta y'Burundi yamaze kubona ko ico kibazo kibazo gikomeye cyane nacyo gituma nariko ndavuga ko yashyizeho politiki y'amazi gashaho n'ibwiriza ry'amazi hanyuma kandi hariho imigambi myinshi iri kirakorwa kugira ngo amashyamba asubirizwe nabwo yuko inkwezi y'akaronda muri byose ayo mashyamba yahonejwe nabwo yuko amazi atagiye mu kuzimu atatemba kubera ata mashyamba ahari aho rero amasoko y'amazi mu masoko atatangura gukama turamaze kumva yuko muri za kumoso za kumari ya muri za kumukumoso amazi ariko aratera kama rero leta iri kirakora ibyo kirakora ari imigambi myinshi aha turakenguruka abarongoye igihugu uyu munsi baramfashe ikibazo mu minwe aho bahimirije abarundi bose ko botera ibiti n'imigambi myinshi ikajyaho aho basabye yuko ikomine yose yogira amahegitari 50 ku mwaka ibyo rero ni imigambi myiza hakaba n'iyindi migambi leta ifashwamo n'ibindi n'abafashe igihugu hakaba hariko harategwa ibiti hakaba hariko haracibwa imikobeko hari ku mikobeko hagategwa ko ivyatsi ibyo byose n'ibintu bituma amazi aho gutemba aca ajya mu kuzimu noneho yamaze mu masoko agatera bameshi utyo n'inzuzi zigaca zironka amazi menshi n'imigambi rero leta Burundi yafashe iri kirakorwa twibaza yuko tubandanije kuri urwo rugero atankeka ko amazi adomera neza bwa rero tugasaba abenegihugu batwumviriza yuko ikibazo cy'amazi nk'uko namwe mwavuze yuko muri iki gihe hari ibimenyetso ibona ko amazi ashobora gukama nk'uko za cade lake cade yakamye urumva tugasaba yuko bakimenya bakabona yuko amazi bwa mbere n'ubuzima tugakora igishoboka cyose umwenegihugu wese mu Burundi akabona yuko amazi y'i Burundi ateza gukingirwa
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Fidel batwumva Halo?
Halo ndagukwa.
Watubwire irindi zina naho hamagari?
Yego, amazina yanjye nitwa Mutungisha Fidel.
Uri he?
Ndi mu Rwanda ubu ariko ndi mu Kongomani.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, ngiye mfite icyumviro kandi nkaza no kubaza aho hanyuma.
Yego.
nagira ngo maze mbabwire cyane cyane mbasaba mutumire kugira ngo maze mubaze kubijyanye n'ibihe usanga byagiye biteza icyo kibazo cy'amazi akava mu misozi. Twebwe iwacu tugira ikibazo, turi aborozi b'inka, kandi rero tuba dutunze inka zacu nyinshi ku buryo zitabeshwaho n'ibyatsi by'interano. Nagira ngo mutubwire nkatwe abantu b'aborozi, kuko numvise mu bibazo bagarutse ari ibibazo zo kuvuga ngo konona amashyamba, guturira imisozi ari byo bibazo biteza gukama kw'amazi ku isi. Rero nagira ngo mbaze, ese mwatuha umucyo twe dukora iki nk'abantu babeshejweho n'ibyo bisa nk'aho ari byo konona ikirere? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma kaza gutanga kandi n'icyiyumviro, mvuga ngo amaleta yacu umwe akwiye gufata umwanya wa mbere akadufasha, kuko abantu benshi bakunze nyine konona imisozi bidukikije bashakisha nk'inyamaswa iwacu ruguru muri Congo, ariko leta ziba zihari ntacyo bizibwiye. Rero ingaruka zaza kuba zikaba ku bantu bose, ariko bajya babikoze n'abatabikoze. Nagira ngo muze kutubera inyishu. Murakoze.
Murakoze. Murashaka kumwishyura Emmanuel?
Nibaza yuko ikibazo kumbore kiri muri Congo kiri mu Burundi, kuko Repubulika Demokratika ya Congo n'igihugu kinini ngaha mu Burundi, nibaza ko batagira ikibazo kuko ni igihugu gito kirimo abantu benshi. Ariko rero ikibazo yavuze kirakomeye cyane, ikibazo cy'aborozi. Ikibazo cy'aborozi bavuga ati badufite inka nyinshi, ntitwashobora kuziha ubwatsi zibutewe ngo zishobore guhaga. Twebwe rero mu isano nko twohanura aborozi ni uko cyane cyane abo mu Burundi, kuko niho kubera dufite igihugu gito, aho kubandanya tugira bwa bworozi bwa kera, aho borora inka nyinshi zikirirwa zirazunguruka amashyamba. Ubu rero noneho amashyamba ntayakihari, ubu tubahanura yuko bokorora inka nkeye nziza bakazororera muhira iwabo, zigaheza zikagaburirwa iwabo, kuko nk'aha mu Burundi ntibazisa ahantu bashobora kuzereka ngo ziyagambye zize kurisha mbwa y'inka. Tuzisa duhanura twebwe cyane cyane mu Burundi, kuko igihugu ni gito. Muri Repubulika Demokratike ya Congo sinzi wabona mengo igihugu kiracyari kinini bwanahone kugira ngo bikingire biba byiza. Ubworozi babuhinduye nko gutunga inka nyinshi z'ingiza murongo, bakorora inka nziza z'ikizungu zirira mu nzu. Ubufasha
muri ubwo buryo bwo gutunga izo nka zaba zirira mu nzu, ntibisaba uburyo kuronka uburyo bwo gutera nk'ibyo byatsi? Niki hari cyo mwoba mutegekanya nko gufasha aborozi ba muri iyo ntumbero?
Ngaragaje kuvuga ngo ngaha mu Burundi wacu hariho imigambi myinshi iriko leta ifatanije n'abayifasha iriko irakogwa, aho leta iriko iratanga inka mu abenegihugu intara nyinshi amakomine menshi ariko aronka izo nka z'ikizungu amafrizone. Burundi rero biriko birakogwa, bize yuko mu gihe abenegihugu bose boronka aborozi boronka amafrizone yomera neza kugira ngo izo nka zirire mu Ruhongore. Ariko rero ngarutse ku budeti uburyo kenshi usanga zikese ikibazo cy'uburyo ni ikibazo cyo gutahura ibintu, kuko kera abantu bari bamenyereye baryoherwa bafise amashomeshi inka nyinshi, umuntu akavuga ati zefu inka ijana cyangwa igihumbi zenda tunze merewe neza. Ariko rero biba byiza aho gutunga inka ijana ukazigurisha, umuntu akajya akazigurisha akagura nk'inka cumi gutyo ugasanga zicazirira gatira muhongore, kandi noneho turazi neza n'umwimbu wa munini gusumba wa ziriya nka zirirwa zirahirira ku musozi.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Elize, uratwumva? Watubwire irindi zina naho uhamagaye? Uri
ni ngenda kuri iyo Elize igisagara cya Bujumbura kuri uno mwanya. Ndashimiye cyane ikiganiro cyane, ikiganiro nkenerwa kandi kije hageze. Nagomba namusaba batumire ubwa mbere, hanyuma hari ikintu abatumire bavuze ati uturage ngo igwirirana ry'abantu ngo ririmwo mu biteza indagurika by'igihe. Ikintu navuga hoho ugirana ya igwirirana ry'abantu nobyita yuko yari nka atu nuvuga n'amahigwe ku gihugu, iyo iryo gwirirana ry'abantu byose byaho byari kwisunga nunge merikenda rigira iterambere ritera ibiti ngorandufise mu Burundi no saba yuko numvise bose yuko bari nko mu bajejwe bidukikije numvuga yuko hoshiraho itegeko rihana abantu bonona ibidukikije kuko bisijimbo ibidukikije byamaze guhona na ruguru aho byitwa yuko bigihari urabye nk'ibiti ingene bicirwa bikingana cyona yuko habariho ikintu kitagenda neza ko bari nko kwisamburira ko ego duhiriwe duhishije mu gihugu cyacu Imana yari yagihaye umukuru w'igihugu akunda ibikorwa ingorane ni abamufasha gutwara ariko nabone kuri uno mwaka ndabona umenga bakuye amaboko mu mpunzu ariko barakora cyane bivuye inyuma ego nagomba mbaze uyu mugabo ajejwe ibidukikije umushyiranahe ego ambwire ingene umuntu uyo mubona kubera njyewe numvuga yuko ikiganiro cyari nko kwisunga cyane cyane kugwaruka kuko nk'aba batumire ndibaza bari barateye ibiti kera ari n'ibi ibiti ubona byagize n'icyo bifasha kuri uno munsi ariko ingorane ni uko ibyo biti byashaje bitari ku birasubirizwa nasabye yuko yotubwira ingene twumuronka kubera hariyo abantu turi kukwibi tuko dutera ibiti twumve intererano duha cyangwa ingene ngo tubwira twabikora kubwira turabe ko tugarukira igihugu cyacu iyindi ngorane novuga yuko ingorane dufise harimo n'iby'uburongozi bubi aba bantu biyita abanyepolitike ko urabye nk'igihugu cya Egiputa ingene gikoresha amazi ava mu Burundi kikabaho imyaka yose ariko ukacubona twebwe inzuzi dufise n'imvura igwa nk'uko umwaka wose ariko ugasanga iki ryose tubayeho tutarima ako bo dufasha turaba ukuntu twakoresha ayo mazi bakaca bajya kudusabira ibihano
reka dugaca heraheza
nusaba abanyepolitiki nabone hako baza barajya gusaba ibihano yuko bakorera ku kintu bakabwira abo barungitse nk'ibihano nyine akaba aribo baza kudufasha muri iyo migambi yo kubungabunga amazi kugira ngo igihugu cyacu kibarange gitere imbere ubona yuko n'Imana yakiduhaye ari cyiza cyane
murakoze Emmanuel mwishura gute
mwishura nagamandamuke yuko yukuri itegeko rirahari tegeko rirahari hariho amategeko menshi hari itegeko ibyejwe ibidukikije ibwirizwa amabwirizwa sinova n'amategeko bahita amabwirizwa ibwirizwa agira ibidukikije rirahari ibwirizwa y'amashamba rirahari ibwirizwa ry'amazi rirahari urumva rero amabwirizwa arahari reka nacyo itakoze kugira ngo ishyireho ayo mabwirizwa ariko rero nubwo avuga ati ibwirana ry'abantu ni yatu nibyo mu iterambere y'abantu benshi barashaka gufasha ugatera imbere ariko tugatse muri ibintu by'ibidukikije ndabona yo abantu babaye benshi bakenera gufungura byinshi noneho bakenera gufungura byinshi amazi menshi inkwi nyinshi ugasanga ibitaka byose birashikirwa ugasanga rero nk'iby'amashamba arabizi nawe nyine abarundi benshi mu guteka bakoresha amakara urumva rero ko bagurira baca bakenera amakara menshi bakoresha mudubwira ayo makara nayo nta handi ava atava muri bya biti niho rero tusanga baca bagaruka ugasanga mu gihugu cyose bariko baraca ibiti kugira ngo baronke amakara bashobora kugira ngo abaje bakene baronke rero niho tuvuga tuti igurana ry'abantu ryafite ingaruka mbi ku gisata cy'amazi ni muri iyo ntumbero tubivuga hanyuma ikintu avuga yo aho dukorera ngira ngo dukorera amashyirahamwe rwo dukikije ibindi muyobozi mukuru w'amazi n'isuku abandi bayobozi turegeranye ngaha nyuma y'ingoro y'inama y'ingoro z'amateka ngira ngo arahabona ashatse yoda tukabonana nta kibazo hama hari ikintu avuga gikomeye cyane ati twebwe kumbure ni uko tisuganya neza ati iki gihugu cya Egiputa kibaye kubera amazi bashaka adi n'iwacu ibi rero natwe nibyo tuvuga tuti uko tutegeza guhindura ingendo kugira ngo aya mazi y'imvura aho kubandanya tuyareka agenda uko hohoba imigambi yo kuyakoresha tukavomera ku misozi aho kuyareka agenda tukategera tukubaka amabaraje ku misozi tukayadukoresha mu kuvomera ibiterwa n'umugambi natwe twashyize imbere
ndetse na leta Burundi byaduhanura kugira ngo amazi Burundi natwe ntadupe kubusa umugambi rero turamushyigikije yavuze nibyo kandi na leta iturongoye umugambi iramaze kuwufata mu ngiro yadusabye yaduhaye intumbero igena twabikora
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Gordien Gordien uratwumva Gordien uratwumva Gordien twamutakaje ku murongo wa telefone tubandanye mu kiganiro cyacu muri sanga turiko tuvuga ku kibazo cy'amazi ku isi tugaruke ku mutumiri wacu Atanaze Mbonimpa Atanaze uravye wari kuravuga nk'izo nzuzi za kera za zikomeye n'umuntu yatinya kuzijabuka naho imvura itaba yaguye ngo urugero rwazo guyongere rwari rukwiye natambura yabikiragwa mugabo ubukavuga ko n'umwana muto yashobora gucamwa akarengana atabwoba nikihe mwishyira hamwe ryanyu muri ko murakora kugira ngo mufashe kugerageza gutuma zita kama Burundi
cyambere turiko turahimiriza abanyagihugu kugira batere ibiti ngarutse gatoyi kubyo abashinga ntare baje kuvuga uburundi bwari yemeje yuko muri bond challenge ufashijwe na Banque Mondiale ko buzotera imiliyoni 2 z'amahektare murumva ko leta ifise intumbero y'ukukingira ayo mazi nuko gwiza amashamba natwe bwero muri association mu nyigisho dutanga turabara abanyagihugu ko botera ibiti ku mwaka ku mwaka icya kabiri nuko tuzobigisha kubika amazi mu buryo basanganywe butoyi tuzobaha de technique uburyo bwo kubika amazi mu bigega nkuko yaravuze ibintu by'amabaraje yo mu mitumba nabyo birashoboka ariko hari n'ibindi tuzoshingira ko abanyagihugu bateza guhindura mu ngendo zabo ni ukumenya kurima naho imvura itsobihari iyo turiho turatembera mu bindi bihugu turabona abantu bapompa amazi mu metero 50 mu kuzimu ngatwe twese twese imana tukayaronka hejuru hariho rero uburyo bwo kurima ukanarima no mu uduga hejuru mu kirere nturindira ikirere ko kikuzanira imvura ubwo n'ubundi buhinga tuzoza turabigisha kumbure mu minsi za abantu azabaha indo ingendo
hari nk'ibihugu nka Israel ni igihugu gikomeye cyane mu byerekeye ubuhinga bwo kurima naho atamazi menshi gifise mwibaza ko umuntu yoshobora kubafatira nk'akarorero
cyane gusa ariko bo bateye imbere gusumbya kuko basigaye bakoresha bwa buhinga bwa none bita informatique basanga igitegwa bagipimira amazi na angere bihuriranye n'uko giteza kuba kimeze basanga amazi bayaharura ku munota ku musegonda kuko barazi ko amazi ni ubuzima koko murabizi kandi burya bazi ni rusuruse nk'uko yoba ari amafaranga kuko yoba ari ibindi bikoreshwa mu gutunganya amashyirahamwe n'ibintu bishobora kuzimangana bikayonga ari kishyigira abanyagihugu turakunda kubona amafilme yaho n'inyigisho zaho n'abantu bajejwe gukoresha amazi rimwe twita mu gifaransa rationnel no kuvuga nta manari mirishobora kurengana urumva rero twoshobora kwigiraho nk'abarundi bakagenda bakaraba maso mu yandi bagatembera bakabona kuko akanyoni katagurutse nikabona iyo bweza turafise rero amasite web dushobora kubereka abafise uburyo bakagenda cyangwa leta ikabitunganya bakaraba abandi gene babikora uburyo wasanga twungutse ibintu bitari bike bo barima muri desert umusenyi batwe twari dufite sisi nziza kandi ahantu hama imvura nziza amezi 9 y'imvura n'amazi arenze ko ibikenewe mbona je bari kubwira abantu bamenye icyo bakora leta ibahimirize nabo nyine n'abigenga bamenye guhindura ingendo mu gukora ibintu bijyanye n'uburyo bwa none
rero ariko uravuga n'ivyo vyo kwakira amazi y'imvura ngo ushiraho nk'ivyo bigega by'amazi ni ibintu mu bihugu aho imvura igwa gake babimenyeye basanzwe bamenyeye kutaronka amazi umwanya wose y'imvura bayakira bikabagirira akamaro ni ibihe mwo tanga nk'impanuro ku banyagihugu bari ko batwumviriza
nuko hoba ababanza kubahugura uko bavuga mu Kinyarwanda bakabigisha ingene babikora dukubika ayo mazi hanyuma ubiravye y'abanyagihugu bamaze gucubwenge bakerevuka ibintu barashobora kubikora kandi babibonera ku karorero akarero cyane cyane ku munyagihugu niko keza kuko agira ati izo mvuga n'amajambo ariko ubiberetse mu ngiro barabikurikiza none wari uzi yuko mu Burundi amazi dufise tutoteza kwicwa n'inzara ndaguhe nk'akarorero aha mu Burundi turari imigoga bita irengarenga zimara iminsi 2 ukaba usaruye ukaba wimbuye aba urashaka gukoresha amazi wabitse mu gatasi ukabikora muci nubwo yuko twatezwa kwa maturima umunsi ku munsi tutarindiriye ngo turime sezo ABC kuko ino sasa amasezo ashikane ngatavuse n'intara zirima sezimwe zigasha ziryama zikaguma ngaho abantu bakishwa n'inzara hariho n'ikindi batashyise kongera amaza kubishika ko mu minsi izoza hazoba abahunga bahunga ibi ihinduka ry'ibirere nkuko twagiye turabibona mu ntara nko mu Burundi Byangozi Kirundo mu myaka yahera harigeze gutera amapfa abantu barahunga bararenga n'imbibi rero nitwojya ntujya ngaho tujya mu kondora zose tuzaza gutora inyishu leta igatora inyishu banyahibube nebo bakatora inyishu kugira twirinde ayo mabi ashobora kuzoshika ejo cyangwa hirya ejo.
Urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone nayo dufise Jean Bosco uratwumva. Jean Bosco
ndabaramukije ndibye nge Jean Bosco muri South Carolina
ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mufise akabazo cyangwa icyumviro?
Akabazo ni icyumvi n'intererano.
Yego.
Ikibazo cya mbere je ndakunda ibiti none nubwo ndi hanze hari ukuntu baba barateganije nk'umuntu yoba ashaka ko kwiterera ibiti bakamurosa habitera cya kabiri nacyo hariho ujya yavuze iby'inka ndibaza yuteye ibyatsi bijya byatsi birashobora gukingira isi amazi bijya byatsi byo kugaburira ibitungo amazi akaguma muri bijya byatsi kari bijya byatsi nabyo bikagaburira bya bitungo nabyo bigatanga umwavu wa mwavu tujya kugura mu isoko tukashira kuba twuronka utatuvunye cyane byari ibyo nashaka kubaza no guterera.
Murakoze Emmanuel mumwishure
cyangwa numva yado yagerageje kudushyigi kutunganira kandi ni byiza cyane rwose arakoze cyane hariho kibazo abagize mbega aho ba leta y'u Burundi ishobora koroza isi kugira abantu bateremo ibiti y'ukuri nta muntu n'umwe arifuza gutera ibiti ngo abarahabitera nubwo isi itera yaga haracyariho imisozi ikeneye guterwa ku ibiti noneho turasaba yuko umuntu wese yotera ibiti mu ndimiro hariho ibiti bana n'indimiro hakabaho n'ibiti biterwa ku misozi aho hose kugeze umwe wose haracyariho aho gutera ibiti.
Murakoze dufite kandi Gilbert batwumva
ndabumva neza cyane.
Izina rindi zina ryanyu aho muri n'ikibazo cya intererano
nitwanirindire Gilbert ndahandi mu gisagara cya Bujumbura.
Mufite akabazo cyangwa icyumviro?
Akabazo hanyuma kubaza uwo mutumire mbega ko mbona abantu bagurirana ku munsi ku munsi mbega leta ye yishyiraho ingingo ya kugira ngo zitusubire kudatuzitse tugire ingaruka mbi kubura amazi kubera guhagurirana abantu.
Murakoze reka bishyure mu mwishyure Emmanuel.
Murakoze cyane ati leta irikira ko ari kivugira ngo igurirana ry'abantu rihagarare nibaza yuko sinzi ko icyo kibazo ari ikintu bacishwa cyane hariho abajeshwe igurirana ry'abantu ariko kubera ndi umwenegihugu w'umurundi naje mba mu Burundi mbona ibiba mu Burundi navuga yuko iki kibazo abarongoye igihugu duhereye kuri nyine tubara mukuru w'igihugu iki gihugu kibazo kiramaze kuvuga cyane nubwo atateko rirajyaho turazi yuko amanama yose abaho bagaragaza guhimiriza umwenegihugu kugira ngo abyare uwo ashoboye kurera rero kumva rero avuga ati umuntu abashoboye kurera kuko mu gihe umuntu abyaye abadashobora kurera niho usanga haduka ibibazo umuntu wese rero ayongeragaza kuyikevuka akaraba mbega isitongo ringana gute kugira mbyare abana bangana gute umuntu akaraba rero kugira ngo arabe abyare abahuriranye n'itonga afise kugira ngo ntitubandanye twonona bitukikigena cyane cyane amazi rero iki kibazo kiramaze kuvuga kenshi nta mu Burundi kandi turazi yuko hariho abene igihugu benshi bamaze kubitahura ariko barabikorera ko ndafite akarorero nko mu ntara imwe nzi abantu bamwe bamwe abagabo bonyine ubwabo bagenda kwa muganga tunyabona ntabara mu magarikire ese nzasubire kubyara turamaze kubona ko hariho amade kubitahura nubwo atategeko rihari turabona ko biriko birafatirira.
Tugarutse ku byerekeye kugonona ibidukikije n'amazi haravuga ko ikiyaga Tanganyika kirimo umucafu uva nko mu mahinguriro no mu mazu yo mu gisagara cha Bujumbura ni ikihe ku ruhande rwanyu rwa leta muri ko murakora kugira ngo mukingire amazi ya ikiyaga Tanganyika ko ikiyaga Tanganyika ni nki novuga isoko ry'amazi adakeneye ibintu byinshi kugira akoreshwe kunywa riza nk'ubwa kabiri inyuma y'ikiyaga Baikal cyo mu Burusiya mugabo wo mucafu bandanije ayo mazi azotosekara ku buryo bashobora no gukoreshwa kubyerekeye kunywa niki ya muri ko mukora
nkuko mubivuze ntoze ikiyaga Tanganyika kirabangamiwe n'imicafu navuga yuko noneho sinavuga ko ari Tanganyika gusa ibyo navuze yuko mu gihe imisozi idakingiwe neza amazi yo mu nzozi n'ibiyaga abangamirwa uko imicafu yose iva ku misozi hanamye ikisuka muri icyo kiyaga muri ibyo biyaga n'inzozi rero ku kiyaga Tanganyika ikibangamiye ikiyaga Tanganyika ni imicafu ivuye ku misozi hanamye icyo twita umusozi twita Mumigwa aho tumaze neza iki kiyaga kiri hasi hakaba hari umusozi wo hejuru yacu nuvuga yuko imvura iguye kubera nyine avuga ata mashyamba akihari iyo zidakingiye neza buri karivayo imicafu yose ikisuka mu kiyaga Tanganyika cyane cyane iyo niyo ngorane nyamukuru tubona kandi igoye no kugwanya nubwo hariho imigambi myinshi iri kirakorwa kugira ngo bigabanuke yindi ntambamye ni ntudenye ni imicafu byo kuri va mu bisagara imicafu iva mu mazi y'abantu basanga imvura iguye igaca birunda mu kiyaga hamakindi yindi ntambamye amazi mabi ava mu mahinguriro nk'uko mubivuze ayo nayo nibaza yuko amahinguriro manini manini ari mu gisagara mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane arimo ngaha mu gisagara cya Bujumbura twaragerageje kuyahimiriza kugira ngo amazi yakoreshejwe yabo babanze bayahingure wabo babone kuyashyira umuhora navuga yuko urusange ariho usugenda ukagenda cyo twita station ahantu bayayungururira ku buryo aza gusohoka atantambamye gusa muri iyi minsi hari abaye akabazo gatoye aho ntugenye ahantu yahingurirwa hagize akabazo amavyuma byari bihari bikononekara ubwabo imisandiko ndababwira ibyo byuma biri mu gushika nibaze yuko bizohera rero ikibazo leta Burundi yamaze guhagurukira ukurikirana ku munsi ku munsi twebwe muri ubuyobozi bukuru bw'amazi n'isukura tukurikirana ku munsi ku munsi ku munsi bya turabe icyokorwa kugira ngo ikiyaga Tanganyika icyononekare kuko yuko bitanu ngo kama kirashobora no gusika ikiziba
hari n'ikindi kibazo cavuzwe mu minsi heze sinzi ubu aho coba kigeze mu gutoregwa inyishu cy'igitegwa nibaza ko icyo gitegwa cyitwa Jacinthe gitumwa na cyane cyane kubera inkurikizi ziri hindagurika ry'ibihe mu gihe isi itera ishuho icyo gitegwa gitera kirandarara cyane kiri mu kiyaga Tanganyika no mu kiyaga Tana kivamwo uruzi Nil Bleu muri Ethiopia mu minsi heze nabonye berekana amasanamu yaho cakwiragiye muri ico kiyaga gishobora kugeramira ibiri muri ico kiyaga ibinyabuzima eka n'amazi kikayagabanya kuvyerekeye Tanganyika kuri ico gitegwa niki muri ko mukora kugira mu kigwanyi
nakore cyane hari nako ndabwire yuko kumbore sinze ko muhamuhaheruka cyangwa muri ahabona kigicatsi twita Jacinthe do nibaze yuko ngo giye gatanganyika atari cyinshi cyane icyinshi ubundi kigicatsi Jacinthe do ikunda kumererwa neza cyane ahantu yo kuri hari polisi nyinshi nkunda kubibona kuri za kiyaga Victoria ana hari polisi nyinshi hariho umucafu mwinshi kuko icyatsi gikeneye icunyunyo kiki kitwa azot acyo cunyunyo rero mu gihe kibaye cyisa ahantu icyo cyatsi kitakimererwa neza ugasanga cyabaye cyisa rero cyukurenga kuyaga Tanganyika zina bavuga ko hari kihari ugasha gusanga hari aho turi hamwe hato ahantu akunda gushikira mu cyafu ugaba ni kuvuga ko ari ikintu kinini ya cyo kiri ngorane cyane kiyaga kuyaga Tanganyika hakihari ahubwo byuno hariho kiyaga gwera na kwigeza ukibona kandi hanyuma twaragerageje kuko icyo dushoboye cyo kugira ngo gabanuke turahere turagerageza no guhemereza abarovyi badufashe yo kugira ngo baje barabirandagura yere se noneho twaragize n'urugendo twa kwita urugendo shuri enda mu gihugu kibanyi cya Tanzania ya turabe yene ariko abyifatamwo aho bakoresha udukoko twako tugenda ngo tugisambura yerenze turimo gira turabe yuko aho turi hose tugituze ariko mu Burundi nabwira yuko cyo cyasi kirenga.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Desire. Desire watubwire ni izina naho hamagawe?
Ni Mukundo andi Bujumbura.
Mufite ikibazo cyangwa icyumve muterera?
Ni icyumviro nterera bishitse ndaza gushika na kabazo. Muri rusange idukikije ni ikintu gifasha ubuzima bw'abantu ariko bwacu iyo tutangazwe ko usanga ubuzima buca bumera nabi. Nk'amazi ni ikirumara mu buzima bw'abantu urabona ko ushobora gusanga haba aba mu bisagara kenshi nka Bujumbura usanga dukoresha amazi aba mu kiyaga Tanganyika no kuba bikugere nayo aba yaracyafuzwe nubwo usanga rejije zikora ubuhinga buhanitse kugira ngo zitaronka ari neza ariko mugabo usanga ibinyabugingo bibahaba byo biba byononekaye gusumba bibaye n'izo ngorane usanga ziturutse mu misozi nk'uko ari karabivuga muri rusange rero kugira ngo dukingire ibidukikije cyane cyane amazi sibwo abanyagihugu bwacu twanze tugafata mu minwe tukamenya mbega ibidukikije n'igiki bidufitiye akamaro kandi mu buzima bwacu bwa misi yose cyane nawe birashaka kudufasha kugira ngo tumenye dutara kuko nk'akarere nko mu mitumba bashaka gusanga habonetse abagira neza bakubaka amarusengo bakubaka amabone fontaine no kuvuga bakubaka amazi y'imigende nawe ugasanga twebwe nyine twahiseza kuyakoresha nitwe tego turayonona ugasanga nta n'isuku rigira aho hantu twaje kutuvoma amazi umva ko muri aya mazi twaje kutukenera gukoresha acayononekana nubwo ko rero abanyagihugu banyine ubwacu nibwo dukwiye gufata mu minwe ibyo gukingira ibidukikije hanyuma na leta nayo nyine igashyiraho umugambi utomoye wo kumenya ati mbega ibidukikije abanyagihugu babyitwarika gute mu gihe hagize utubahiriza umugambi bagahanwa. Murakoze.
Murakoze. Dufite kandi Bel watumva. Alo? Watubwira irindi zina naho hamagaye?
Ni niyo kuri Beni ndi Bujumbura.
Ufite intererano cyangwa ikibazo mubaza?
Ego ni intererano kumbura n'akabazo.
Ego.
Nagira ngo nanje ngire icyo nterereye ku bijyanye no kwigisha abanyagihugu nk'uko abandi bagiye barabigaruka ko mu bisanzwe umwenegihugu wese ahari arakeneye gutahura yuko amazi ari ubuzima hanyuma mbere akamenya n'uburyo yakingira kuko si kwigisha gusa umuntu akabivuga ku iradiyo cyangwa mu makoraniro atagiye kuri tere ngo ashobore kwereka umuntu ni ukugenda ahubwo umunyagihugu wese bakamushikira bakaraba uburyo babikoramo ku buryo bamwigisha ati nimba ugiye guta imbwa yapfuye muri Tanganyika nk'akarorero umenye ko ari nk'uko ari kuyitera mu kanwa kuko ayo mazi azaba kugaruka ko ni ukumenya rero yuko amazi ari ayacu maze tukayabungabunga kandi njye nanjye nta myaka myinshi maze mugabo ndamaze kubona inzuzi nyinshi zakamye turetse Tanganyika nayo nyine bavuga ko igenda igabanuka mugabo hari inzuzi nyinshi nabonye zagiye zikama n'imyongo imwimwe kumbure bitacoroshe no kuharimira kubera aho hagiye hagaduka hakamye ni cyo nta naganterera amakabazo kandi nakwagira mbaze mbega ko mu minsi yeze havuzwe byerekeye kubaka hafi ya Tanganyika cyangwa hafi y'izindi nzuzi kandi navyo biri mu bigeramiye amazi kumbure bikavamo no kuyikwegera nyine ku bantu bubaka hafi ku nkengera y'izo nzuzi n'ibiyaga mbega ubu icyo kibazo cyaba cyifashe gute byaba bibandanya bikorwa cyangwa harafashe ingingo ruhashya ubu ntibikiye. Murakoze.
Murakoze. Mu mwishyura Emmanuel.
Nakora cyane hamwe yado yagerageje kudusigikira twunganira hanyuma ariko ibaza abadije ati mbega ati hariho hari abandi ingingo hari abantu bubaka mu karere ko gukingira ibiyaga hari nago mbambwire abariko batwumviriza noneho benshi ndazi yuko abenegihugu barundi baramba bizi hamwe ibwirizwa ry'amazi haragiyeho uturere two gukingira ibiyaga n'inzuzi ese noneho n'amasoko birahari aho twavuga yuko ku kiyaga Tanganyika hateza gusiga imetero 150 ku bindi biyaga metero 50 ku nzuzi zitwa mu kiyaga Tanganyika metero 45 no ku zindi nzuzi zo hagati metero 5 ati none aka karere nakiki mu isanzwe aka karere tuvuga kege na karere kaza kegereye ibiyaga kegereye izo nzuzi twasaba yuko rero habaho ibyatsi ibyatsi rero bica bigira akamaro kanini cyane cyo bita mu rurimi rw'ikinyamazuru zone tampo cyane zone de protection aho karere ubwo bwatsi haba hari ibyatsi byinshi kuko hari ambavu y'amazi usanga ari ibyatsi byiza bitotaye bimeze neza usanga ari ikigega cy'ibinyabuzima cy'ubwoko bwose amafi nihata amagi ntihagwirira ugasanga hariho ibikoko by'ubwoko bwinshi ibyatsi by'ubwoko bwinshi hanyuma kandi tukatubabwira yuko arakayunguruzo nakayunguruzo niko kadufasha kuyungurura ya micafu mibi iziva ku misozi hanami iraza bizanwa namazi y'imvura bita muri bwa bwatsi agacake mamazi ya micafu gahera muri ubwo bwatsi niho rero twavuga tuti akarere gateza kubahirizwa kugira ngo katubere aho kayunguruzo kamazi mabi azananye ku misozi hanami rero cyo tubona ibwiriza by'ukuri byarigishijwe mu Burundi bwose abenegihugu bose sinavuga ko butobarize ko muna bagirengagiza mu ntara zimwe zimwe ho twaragerageje no kwigisha gushika ku barongoye imitumba bose tubigisha tubabwira n'ingaruka mbi zo kudakingira amazi ariko abarundi turacyafize kumve tuvuga ati amazi atangwa n'Imana ibabone neza ntibaratahura neza niko twavuga yuko cyo guhinduka mu mutwe je nabyo ikintu cyo guhindura mu mutwe guhindura ingendo si ikintu kiba mu munsi umwe tujya twiyemeje yuko tudatrahimiriza duhimiriza bavuga ati utosora ifuku yameza amakati gusa dusaba abarongoye intwaro ko baza baradufasha kugira ngo noneho umwenegihugu atahure aho kamaro ni muri iyo ntumbero yo kubera bataratahura usanga bacyaguma bagomba kuza kubaka muri ako karere ko gukingira ikiyaga Tanganyika rero akazi kamisi yose tuguma duhimiriza uramutse agiye kubikora tukagerageza kumukebura rero niho kwa kamisi yose turiko
murakoze dufise Silvestre utubwire irindi zina naho hamagaye uri
Jenda ndakumva bade ukuramutse
aramutse
igihe cyo muba kuvuga mwaramutse nyakubaho n'abakozi bose b'ibintu bya Amerika ndabaramukize alma icyo nimbi ya kuruzi Tanganyika Tanganyika ni uruzi rwiza cyane abo bagonona bakaza kuba kambavu yabo bono nakaza samaji kiza ni nyinda ndi kuna tanga bono nakaza samaji kiza bakunda kujyamo bakonona wa mu kakawu mutumbura n'inge n'ubyoshye baraonona kandi Tanganyika ifite kamaro kanini cyane ariyo mazi arakotwanya butumbura mukuyanwa hanyuma bakavamo bakayiteka mu gicabo cyangwa ikarutse akamaro kwinshi kuko hari imvura burya kiriya gice kivugwa mu kirere bikaduha imvura kuva muri Tanganyika ifata amashyamba y'u Burundi cyakira kimeza cyo mu guhegura kimwe cya bururi cya keza hose Tanganyika ikorana na kidakirira iyo bari kubaronona rero wajya hambavu y'uruzi bononera Imana yarema uko nadushaka kurya harimo imvubu harimo isamagi n'isura y'igihugu n'ibindi abazungu bakunda kuza kurabagura i Burayi kuri Parike Tanganyika none ajya abariko baronera Tanganyika bakagomba kahambavu yabo ntabwo nibaza ko waba bariko barasenyura bari bariko basenyura abarundi bose icyo kibazo rero ntibise niyo ntera nako
murakoze Amede urasumva Hallo? Amede?
If you'd like to make...
Amede, ndabudufise ku murongo wa telefone. Twamutakaje ku murongo wa telefone. Katubandanye ikiganiro cyacu muri Sanga ku byerekeye kibazo cy'amazi ku isi. Tuze ku mutumire wacu Atanazi Monimpa. Mwishyirahamwe ryanyu ateje mu gutanga nk'inseguro n'inyigisho muha abanyagihugu ku byerekeye icyo kibazo cy'amazi. Nukugene bo yakoresha yo basanganywe haba mu byerekeye uburimyi no kwiteza imbere n'izihe nyigisho mutanga murabona inyigisho mutanga ziriko ziragisho zishikako
iriko biraza burya kwigisha no guhoza ko nutanga nk'akarorero hariho abantu twigeze kuronka amazi ya Rusengo mu mwaka wasanga reservoir kuvuga kijya kikeka barakipomoye ugasanga baca kwiyuga muri ico kigega imbere indani muri ico kigega ucubasira iruhande y'ivyo bintu biboneka ukabereka ingaruka mbi ukabereka yuko amazi aza kuvana nga ari shano ari uburozi kuko ntabakira amazi neza turabigisha rero mu nyigisho tubaha ibijyanye n'isuku bifatiye no ku mazi banashaka guhera kwiyoga iminwe ivyo bita le lavage des mains nkaho urabereka kuva abana hari bavuze ibintu byo kwaruka twe tuzokwibanda cyane kugwaruka ku bana bo mu mashuri kugira nabo babitware mu mihana buki nyigisho no kwamiza ko ariko bisaba ingufu nyinshi amashyirahamwe yonyine ntiyo bishobora ariko turazi ko na leta ibikorera ko haba mu centre de sante haba mu makoraniro byo byama byavuzwe ariko nk'ibyoreka yuko haba izindi programa nyinshi zo kugira abantu baje gutera imbere mu bintu by'isuku cyane cyane bakoresheje nayo mazi bayakingi.
Hari ikindi mwavuze ku byerekeye nk'abarimyi abanyagihugu kurima hari nk'abarima nk'arimwe gusa mu mwaka canke kabiri barindiye imvura kwigwa mwavuze ko bashobora kurima inshuro zitari nke no mu gihe imvura itoba iri kiragwa. Ndazi ko nk'abantu barima cyane mu mirima mu myonga ahantu hari nk'amazi mu gihe ayo mazi yagabanutse bigenda gute n'izihe mpanuro mubaha?
Impanuro twabaha ni uko twabanza tukabigisha hariho ubuhinga bwitwa permaculture ushobora kurima imyaka yose kandi udakoresheje ikibanza kinini kandi udakoresheje amazi menshi. Ndaguye nk'akarero gasanzwe kurima nk'ibizinu ibitwara amazi menshi wazganije ikigega cy'amazi gushobora kuguha umwanya wo kurima muci ukarima mbere ahandi uko babigenza ukabaha imbuto zimbuka umwanya mutoya ibitira hative usanga zimara ukwezi n'inusu byo navyo bica mu bushakashatsi izabu ukoranye n'abanyagihugu birashobora gushikako. Aro ikindi nuko izo za permaculture ari ingendo shashe ibyo bita kurima by'ubwenge agriculture ndetse cyane sinzi no kuvuga mu Kirundi birakoreshwa n'ahandi ugasanga haba mu bisagara haba mu mitumba ruguru abantu bafise ibyo bajya umwanya wose ngirabe ngo tuzorima ari uko imvura iguye.
Murakoze ku murongo wa telefone dufite Nduwimana Diomede uratwumva?
Ndabumva menyesha makuru nga kuri radio bishoka ndakumva menyesha makuru
muri he
ndi mukisagara cha Bujumbura mu Burundi muramba bari agatwe na inihende ndi ngaho ndi kujya Amerika cyo turavugana.
Yego mufise ikibazo canke icyumvira mutere?
Yego murakoze cyane. Yego nashaka ndamwibarize mariko muravuga ku byerekeye amazi. Halo
ndabumva.
No banje kula musa batumire kwanza bari kwa rubiza n'abari kwa rubiza radio cyo kama n'abe radio iyi radio Voice America kuko nacyana niba yizenya kuba ikibazo cya mbere mwebwe ikibazo cya amazi mwoko rico kira murabe ikibazo cya amazi kuko nkaho berereye amazi cyane arakunda kuba acikagurika ugasanga umuntu atari karacikagurika mwoko rico kira murabe amazi agwire mu gisagara cya Bujumbura.
Eh
nta mbere icya kabiri nacyo kuko hariho ubuhinga mbese bakoresha mu gukora amazi mwebwe mwamukeze ubuhinga bungana gute bwo gukora amazi kuko mbese cyane hari abahinga batazi ibintu by'amategeko byo gukora amazi ugasanga bariko baracyaganyisha mu bintu by'amazi mwakora iki nk'abo bahinga kugira mu bahanure bareke kuba bakora nabi ibintu ku bintu by'amazi? Murakoze
mu mwishyura Emmanuel.
Mbere yuko nishura ibibazo nagomba ngaruke ku mutumire yavuze ikibazo cyo kurima noneho ni ikibazo babajije kurima ntibavuga umwaka wose aha mu Burundi nibaza yuko kuko twahiriye twadufise imvura hamwe n'igihugu wese bagerageza akaraba yuko atoza aratungwa no kurima mu gihe imvura iri kiragwa n'umuce akarima kuko amazi arahari. Aha rero nagomba shimire abenegihugu bamwe abonye babyumviriye bakabikora muri komine Mpanda mu ntara Bubanza ni komine ya Giheta aho bafata amazi y'inzuzi bakakacisha bakatwara bakaza baravomera imirima yabo kuri bakomere ku muheto ahubwo n'abandi bene gihugu bose baze baza kubarahurirako kubarahura ku bwenge ni ibintu byiza cyane rwose kuko nta kuntu igihugu cy'u Burundi kirimo amazi imvura yociyeko ugasanga abantu nkuko yavuze ati abahunga by'ukuri hariho abaca bahunga ukamenya ngo bahunze intambara kandi bahunze izuba ibyo ntibyateza kuba kuko u Burundi haracyariho amazi umuntu ashaka kurima umwaka wose akimbura akaronka ibyo afungura n'ibyo ashobora kugurisha kugira ngo ikenura ibyo nagomba gusaba umwe n'igihugu wese babirabe ko bishoba aho aho bishoboka byose babikore ama noneho naziko no muri leta ari imigambi ikirategurwa byanye gukoresha amazi ku nzuzi no n'amazi y'imvura ku misozi hanyuma ngeragejeye kwishura ibibazo mu isanzu ibibazo avuga ati amazi azaracikagurika n'ubuhinga jene baza iki ni kibazo kumva ntari kwishura kuko bijyanye n'amazi neza batanga aya nayo arafite igisata kibijejwe rezidezo ngaha mu gisata cya Bujumbura nibaza sinashobora kucishura ariko rero ndazi yuko hariho imigambi myinshi yo kugira ngo amazi yongerezwe iho muri rezidezo nibaza yuko ibi mu minsi iza ikibazo cy'amazi nibaze ko kizohera hanoneho nibaze yuko no ko babibonye nk'ibyo bishyitse bo kwegera abahinga muri rezidezo kumbore bo batunganiriza icyo ndicyo nuko atari ikibazo cy'amazi make kumbure ikibazo cyaba kihari cy'icyo amazi make nicyo amazi ahura niyo mucyafu
murada
nk'abasi kibazo rero cy'amazi acika gureka bo kwegera abahinga muri rezidezo ndazi yuko batunganiriza
murakoze
n'ubwo guhinga babukeneye hari habijijwe mbabyiza kabinonotora muri rezidezo bashiki bo babwiye
ya murakoze Leonidas unyarutse utubwire irindi zina nahuri n'ikibazo cha intererano unyarutse kumwanyubiye kuturangirana
yego murakoze cyane arifise intererano gatoyi nomerereye ni ku ntega no mu kirundo rwanyitwa ndayikengurutse Leonidas
yego
baje kubashimira cyane ko munyakiriye ku radio ijwi rya Amerika na cyane cyane ko aho merereye mu karere n'ibiyaga mu kirundo birahari ni ku bwinshi ariko icyo tubura gusa nuko tubura ubuhinga bw'ukuntu boduha ibyuma kugira ngo tuze turavomera imirima mu gihe cyo muci tukaza turarima nk'itomati ibitunguru ubwo buhinga ntiburahashika ariko ubu hari abashinwa barimo baradukwegera amazi batuzanira ariko uko kiyaga ntarungazi ubwo buhinga ntiburahashika na cyane cyane no basaba ko ngo tuvugire imbere kugira ngo n'ibiyaga byo mu kirundo ari byinshi ato tuzanira ibyo byuma nk'amapomo kugira tuzore turapomera imirima murakoze
murakoze aho muhavuga iki Emmanuel
ndavuga ko mu kirundo byo kurinda hazi kumbore iyo komine yo bavuze komine ntegane baza kwidafite ikibazo cyane gusumba hari izindi komine nka bugabira personi n'izi kibazo gikomeye aha no vuga yuko ubwo buhinga bavuga ubwo buryo bwo gupoma amazi byo kuri no bako umwe n'igihugu wose mu kirundo amaze kuronka amapompe mugabo iki ni kibazo n'iki no vuga ko leta amaze gufata mu minwe ku buryo hariho abene igihugu nzi neza muri za komine busoni aya mapompe ibi byuma byo gupoma amazi mu nzoze babifise hanyuma kandi nkavuga yuko hariho n'urundi rugomero bibaza se ngo bagwegereye kuneka rugomero abafasha Burundi bafatanije na leta y'u Burundi rwubatswe nabwo yindaze ko rozo bafasha mu kuvomera imirima yabo hanyuma kandi nuko ikomeye intara ya Kirundo ni intara iri mu Bugesera gerageje kubwira abari ko batwumviriza intara iri aho bita mu Bugesera ikurwe ku Rwanda ikunda kugangamirwa n'uruzuba cyari karavuga nibaze yuko mane gihe gwe se murundi arabyumva ko twamatwumva ko abene gihe gwo mu kirundo bahonje kobera injara mugabo ubu tubahanura yuko aho guhunganya buna barabukuntu bavomera ibitegwa bimwe bimwe kugira ngo baje barabonka ko bafungura aho gutera bahunga ni bada yuko ari ibyo hamake tukabasaba yuko abanyakirundo ariko ranyumva banteka cyane cyane bugabira na busoni ko bagerageza bagakingira ibyo biyaga yobiyaga biratekanije ibiza by'amazi yatekanye metero 50 tubasaba rero yuko izo metero 50 zojya mu ivyatsi ibiti akaba ibiti byinshi kugira ngo ibyo biti bize bidufashe gukwega imvura kuko nababwira yuko kugira ngo imvura iboneke hariho umwuka uva mu amazi batuhura n'umwuka wavuye mu biti bakanoneho batajya hejuru ugajutanga imvura
murakoze
ataba rero yuko abo bane gihugu bagaragaza bagakingira
murakoze ibyo biyaga by'amakero umwanya uraheze murakoze turashimiye abatumire bacu Emmanuel Ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isukura mu bushikanganyi bujejwe amazi bidukikije no gutunganya amatongo no gutegura ibisagara na Atanas Monimpa umuyobozi w'ishyirahamwe ateje bijeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije dushimiye n'abakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyimviro byabo mari mu kiganiro muri sanga turashimire mwese mugira ibihe byiza.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe.